Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe n'icute namwe bakunzi bakadiyo Nzamba gateka kawe kaza mu makuru yo kuri uno munsi wa mbere kerekezo rya 18 ntwara ntumwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuhera ku ngingo nkuru ziyageze. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baratera ibyatsi amajambo yacikirijwe na Barista Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu heze, aho yavuze ko abarundi bahunze bagizwe abajana leta y'u Rwanda. Abo barundi bakavuga ko nyabona abarundi barongowe na Barista Ndayishimiye bari mu buja butagira izina kuko bishwe n'ubukene bwinshi no kubura ibyankenerwa. Muraza kubyumva ko n'umukuru w'igihugu yemanga ko Uburundi bushobora guhomba bukaja mu manga umwanya uri wose. Uruhombo nago ni rwinshi mu barimyi b'ibigori bo muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi, bavuga ko imvo ya byose ihagaze kubagize umurwi Anagesa wo muri komine Tangara. Basaba ko abagize uwo mugwi bohindurwa kuko ngo bakora ibiteye kubiri n'amategeko. Ituka na trosi chiza mwikambi impunzi z'abarundi bahungiye Rusenda ni mu gihugu cha Repubulika yani intwaro rusange ya Kongo. Ikibazo cy'uburongozi bw'ikambi ya Rusenda kikaba arico ntandaro y'ico cuka kibi kiharangwa. Izo mpunzi zisaba kuhahora azirongoye yosubizwa mu mabanga huko yakowe kubera yavugira izo mpunzi. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muragoma muduteze yompi mukanya nidonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Makuru twabateguriye tuyahere ku nkuru iciye ku masonga ivugwa muri politiki ntibikiri ibanga. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Martino Niteretse yamenyesheje kuri uno wa mbere ko yemeye icegeranyo cy'ikoraniro ridasanzwe ryabereye Ingozi ku wa cumi ntwara nte n'ibyarivuyemo byose. Ikoraniro ryatunganijwe n'abanywanyi biyonkoye ku mugambo CNL wa gatorwa za cumi nyene muri Jokete Martin Niteretse aremeza kandi ku itorwa rya Nestor Giruko ishaka nk'umukuru w'umugambwe CNL akanawuserukira imbere y'amategeko hamwe n'ishigwaho ry'umugwi mushasha w'abarongoye umugambwe bita biro politike. Tubibutse ko agatorwa sa yavuze ko ikoraniro ryabereye Ingozi yari ikinamico akaba yari yaranamenyesheje ugushaka ko gutunganya ikoraniro ridasanzwe rihurikiyemo bose nkuko byari byagumye bisabwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu makete yarungikira uwo mugambwe. Uruganda rwa radio Inzamba ntirashobora kuronka agatorwa sa kugira twumvice avuga kuri iyo ngingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu. Tubandanya makuru twabateguriye. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baranegura imvugo iherutse gushikizwa n'umukuru w'igihugu Barista Ndayishimiye, aho yemanga ko abarundi bose bamerewe neza kandi banezerewe uretse abagizwe abajana leta y'u Rwanda. Hari ku munsi wa gatandatu heze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe abakenyera rugamba umuhari w'abakenyezi w'umugambwe CNDD-FDD. Ku bwa barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda leta ya Gitega niyo nyabuna yagize abaja abanyagihugu mu kubima uburenganzira bwose mu kubashira mu bukene butagira izina no kubima ijambo. Basaba umukuru w'igihugu kwisubira ko nyabuna mu gushira imbere inyungu z'abarundi gusumba gushira imbere inyungu ziwe bwite. Tubatege yompi.
Twebwe iyo mvugo ntiyadutangaje kuko mu bisanzwe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye imvugo yiwe si imvugo isanzwe ibereye amatwi y'abantu, no kuciriza no kuvuga ibintu bitabereye umutware. Kuko kuvuga ngo abarundi babaye mu Rwanda babayeho nabi habe na gato, ntitubayeho nabi kuko turi degenja. Twari kubaho nabi yo tuguma mu gihugu hamwe umuntu adashobora gukora icyo ashaka icyo yarashatse gukora kubera gutinya kumutekano we cyangwa kuvuga icyo ashaka kuvuga. Rero kumva ko twebwe tubayeho nabi cyangwa twabaye abaja b'u Rwanda, ntiturabaja b'u Rwanda, turabarundi kandi tuzokwama tubari. Ariko icyo twanse twanse agakinyizo kwanka no guhonyorwa ku gitugu n'uwo dutwaye n'uwo twitwa ko yari umuyobozi wacu.
Ano umusore rya jambo perezida yavuze yuko abarundi bahuye mu Rwanda yuko ari esclave, abandi barundi bose bameze neza ata kibazo na kimwe bafise. mugabo nibaze ko atari byo nibaza ko abantu bose bazi igihugu cy'u Burundi n'ino n'ikinyene kimeze kubera abanyagihugu babayeho babayeho mu buzima bugoye aho usanga bafise ubwoba bwo kuvuga batagenda neza kugira ngo barakore igufa ntibicwe cyangwa ntibanyunutswe ariko uranabona cyane yuko ubuzima bwaho bugoye mu ino minsi aho usanga hari ubukene bwa esansi ubukene bw'isukari kandi nikaba muzi yuko ibyo biri mu bintu umunyagihugu akunda gukenera cyane ari by'ibanze ibiciro bisigaye biteye ubwoba biduga ku munsi ku munsi nibaza yuko abari exclave cyane kurusha abandi nibaze yuko abari mu Burundi hama kubivuga gutyo nibaza yuko ari kubera politiki
tuba Abarundi tuba mu Rwanda turatangazwa n'imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko aba ari mu Rwanda basa n'abaja Tuwe tuwewe shuza kuko Iwiko mila shikira warundi Uno mwusi wali mugiugu chabu niyo Nivyo wivavaje kurushu Uno mwusi umurundi wali mugiugu Asano muja mugiugu chiyo Nije na vyo niivara kumtemele Mugiugu chitokari giugu Aliko kuwela chagi zikibazo Chokurunga waibuzi wali Uno mwusi warundi Njima gishora kugirugure nganzira bukuye Uno mwusi warundi bashi zgomu ukene utagirizina Numusa warundi babayeho badashobora kwishyira mu bizane badashobora guronka basurure ibyumviro cyabo numusa warundi ku isoko ibintu byose byaraduze numusa abarundi ntibagira igitoro numusa abarundi bafise ibibazo byinshi hanze ibyo bibazo babitewe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD rero nitwumva ko ayo majambo yarakwiye kuyavuga numusa kuko arazi wenyine rwite ahagejeje igihugu ahagejeje abarundi abacurika bacurura ku nyungu ziwe bwite tumusaba ko yokwihanura rero akava ibuzimu akaja ibuntu
Monani Seforo Arusha ruhurikiyemo abanyepolitike bahanira amasezerano ya Arusha basigura ko imvugo y'umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye yakoresheje kuri uyu wa gatandatu heze mu ntara ya Gitega ari imvugo iteranya abarundi kugira ngo babacemwo ibice Federico bamvuga inyumvira rongo y'u Burundi avuga yuko iyo mvugo ariyo kugira ngo yihe amahoro mu mutima kubera ubukene abarundi arongoye barimwo akavuga ko abarundi bakwiye ubwabo kwikura ko iyo ntwaro kuko bari mu magogwa menshi n'amaganya batewe n'ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD na Vincent Ndayishimiye tumutege yompi
burya mu bisanzwe abanyagihugu b'abarundi baravye ibihari jewe siho ndi ariko ndumva ibihari abazosanga ibyo mvuga bidahuye n'ukuri barazombarira bati ibyo uvuga ntibihuye n'ukuri barambarira ko karubira yabuze ko amazuta tayo ko ibinyobwa bya Brarudi bijanwa hanze kandi byarasiguwe n'urongoye Brarudi yuko bija hanze kugira ngo barondere amafaranga y'agaciro bashobore guha abasanzwe babaha ibikoresho ibyo sagaseseshwa rumuri none ibyo byose wabikorakoranya vyukuri wo kumva abanyagihugu banezerewe uyu munsi uravye imugambwe wa senere barawufuse bawuhaye uyundi buryo byose babona intihundu bariko baratera mu Barundi uwo mu president akavuga ngo abarundi baranezerewe unezerewe yo bari uwo kumwe nawe kandi nawe arabona ko ibintu biriko biragenda ukutariko je nkavuga nti uko kuntu turimo turaba mu kuba abantu irumveko bantaguhandwa kururimi kirenga kitabuze bandi yo bwana umugandi wa president Dadaye uyu munsi babaye benshi inda barundi bubahuke bavuga bati nitwaba tutwawe nabi bituvako kuko yotoye nabi utwagwa nabi sivyimbeshire erega burya nabisubiramwo nta ubohora igihugu kitibohoye mwa banyagihugu mwe nimwe muzibohora ibyo muri ko murabona ntimwibaze ngo eje umugambwe uri ku butegetsi zikubitagashi uvi buzimu jibuntu ntavyo gishobora rero iyo mvugo ni kuryango yihe amahoro mu mutima cyane cyane mu gucabarundi ngo kubiri ababwira ngo mwebwe ntituri kumwe mwebwe turi kumwe kandi bo turi kumwe mumerewe neza babo turi kumwe niba mumerewe nabi rero mpavuga nti iyo mvugo si mvugo kandi ngize iminsi ndamukurikira no ku bintu by'indavuga ukibaza uti ni kuki avuguko burya nari nta jambo ryiza nta migambi yo kwereka abanyagihugu kuko tutumva ashikiriza imigambi kuko tutumva avuga ati umuti ubugeze nga tuvuya tugeza turiko turajinaga maze muze mu nda anza kubashikiriza iki iyi tariki none byaramunaniye gutwara ku buryo abanyagihugu bavuga bati ngo uyu mu president dushaka kuko aragira imigambi akayishyira mu ngiro tukayibona ayo majambo yagabanye agira imigambi iri buranguke ishoboka atabishoboye naho atanga imiho
nayo umukuru w'igihugu Barisa Ndayishimiye avuga ko anezerwa no kurongora abanyagihugu bahimbawe kurundi ruhande naho arivuguruza akavuga ko umwanya wari wose uburundi bushobora kugwa mu manga bagasanga ataburyo nabukeye bufise inzara ikirara mu banyagihugu gushikaho bahunga igihugu yabivuze mu ndweze mu gisagara cha Bujumbura mu nama yagiyanye n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje burerwe ubudandaji amahinguriro n'ingenzi tumutege yomi
ngari ke mane mbere mbere muso gihugu kitogira zero bega bisogeda haje kirazo na kiwaje
ane gutomba afite ntibiba ko twavuze ko ari mu entrepreneur tukaba tuta atacho duha maboko turi binebwe nibyo bafite nibyo igihugu cyari gifite turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute tuzacha duhunga twese murumva rantureya soba muri bibiliya murabe abahunze gere cyagenda ne ba Yakobo ntibamowe n'inzara ntibacyabaca bene Isirayeli ntibamowe none n'inzara baratomze afayite bacaba kumo murongo bacaba baja imyaka amajana n'amajana ngira ngo none umunsi ntibarakira iyo ngwara
inzamba
kandi inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandamya abarimye b'ibigori bo mukananira muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi bavuga ko bashora umwimbo wabo kugahombo kadasanzwe ivyo bikava kubatwara umugambo CNDD abadandaza bamwe bamwe eka mbere n'umugujejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori bakavuga ko ivyo byose biba abajeje intwaro barorera bagasaba ko umugwi anagesa kuri uwo mutumba uhindurwa teki inkuru tuyibaze Petero Gahungu
kuri uwo mutumba abarimyi b'ibigori bavuga ko ivyo bikorwa na Valentino aserukira umugambwe CNDD-FDD Yeremia atwara imbonera kure abadandaza b'inka nka Kwizera hamwe n'abadandaza bamwe bamwe nka Reveriano n'uwo batazira Mayibobo izo nkuru zivuga ko abo bose bari mu banyagihugu ba mbere kuri uwo mutumba bagurishije umwimbu wabo w'ibigori hanyuma amafaranga babikuyemwo baca bayagira umutahe kugira baje kurangurira abandi barimyi ku giciro gito cane umwe mu barimyi bo kuri uwo mutumba akananira aravyigana
aho kandi niwe watangiye gusohora umwimbo wabo hanyuma amaze kushikana aho basanze nabika mu ihangari niho amafaranga babahenze basasira bakayajana mu benegihugu bakaja kugura ibigori ku mafaranga turenga amajana icenda canke babahaye menshi bakabaha igihumbi bakagaruka ku mazi kera bakabagarukana kuri wa mugwi usanzwe uriko uragura ico kigori kuko nabo nyene batera
ariko rero amagorwa yabo barimyi b'ibigori ntaherera ngaho ubwa mbere abagize amahigwe bagashorera ku kigega ca Anagesa ngo kugira umwimbu wabo wakigwe bategerezwa gutanga igiturire n'imiburiburi ibihumbi cumi vy'amafaranga ku biro ijana ariko rero ikibabaje kurusha nuko abo bakozi b'ico kigo bafata amafaranga ya leta yo kwegeranya umwimbu bakayagira umutahe wabo bakaja kurangurira abarimyi ku ica giciro gito gutyo bayasigaye bagashira ku mufuko wabo
abanyeni nimbe basanzwe bagura ibigori nabo nyene amafaranga akira kubashikira leta yoruye basaza nabo nyene kurangura abanyagihugu nyene basigira amafaranga atarenga amajana icenda asaha igihumbi bakaca bagarukana bagashira mu ihangari bakigurira baca bahenda leta rero yuko baguriye umwenegihugu kandi babayiguriyeho nyene ubwabo
abo barimyi b'ibigori bemeza ko kugira abo bakozi ba Anagesa ntibafatwe batumira abo baranguye ko mu bubare ku mugoroba kugira abariho babishurira amafaranga yabo kubera ubwo busuma bamwe mu barimyi b'ibigori bahitamo kuja kugurisha umwimbu wabo mu gitaramuka mu ntara ya Karusi ku birometero birenga cumi uvuye mu Kananira aho bavuga ko ayo manyanga akibonekeza bagasaba ko abo bakozi bohindurwa hakaza abandi bavuye mu yindi mihingo uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera ku telefone zera bigira imana harongoye ku mine Tangara kugira gire ico vuze kuri ivyo bintu turamukena
Petero Gahungu arakenuye icuka ciza mu ikambi y'impunzi z'abarundi bahungiye irusenda ni mu gihugu kibanye ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ico cuka kibi cavuye kwikurwa ejo aheruka gutogwa ngo aserukire izo mpunzi mwavita Asumani Samia yakombowe mu mabanga yo guserukira impunzi ku gerekezo rya 16 za kuno kwezi akugwa no urongo iyo kambi Didier Bangala amwagiriza kutubaha inzego ariko rero impunzi zikavuga ko yahowe kutarya umunwa mu kuvugira impunzi izo mpunzi zaba ku urongo iyo kambi kwisubira ko agafuta iyo ngingo kubiba icuka kibi mu mpunzi reka inkuru tubibaze Eddie Claude Nazo
Icho chuka kibi kivugwa muri izo mpunzi caturutse kwikugwa mu mabanga yo guserukira impunzi ziri mu ikambi ya Rusenda mu gihe atari bwamare n'amezi atatu atowe yagirizwa kutuba inzego ariko impunzi zo zemeza ko yahowe kutaniganwa ijambo mu guharanira agatera k'impunzi zikaba zitakiriye neza iryo kugwa
Kwenye mwanzo ya kutangaza
Impunzi zivuga ko zitumva igituma abaserukira leta ya Kongo muri iryo kambi bashaka kwima ijambo abaserukira impunzi mu gihe baba batowe ngo bazivugire basaba urongo ikambi kwisubira ko agasubizwa mu mabanga canke agasubirizwa n'uwo yasubiriye
Era cyaga dukinaje kugira ko ahubwo to yatuzi yuko umuntu wa kimwe cyangwa akantaye ashaka barage n'umuntu ko tekereza n'akage cyangwa se cyaga dukinaje ishandara yera ari ku muhanda rahere aho hagati y'umuntu wa cyangwa bya ko bihaye intumbero yo gufata byose mu nsoko arashaka guhereza umurongo w'umwanya gukora akazi kiwe rero niyo makosa agenda agaragara Ate nituma, kwenye kwa wazi chani ngingwe kumutili kafe za kule ala hoze la rongo ikuko na watego kumusa Ndero hamwe nivyo twasabari ta kongo gusiwa kongingo bayari chokwa babgango kugirango itagarukana intambara Ariko tu twasabari kinimba ake ni gusubirizwa Tani ufate ni mangende umusubide haja hanima ikiwaze kibe mongi Mwe zote kama Ariko nibazana uwo bijyanye bagashyiraho kubera ibishoshyo byabo impamvu irabomoka nta kabuza
mumenya ko kubera icyo cuka kibi kirangwa muri iyo kambi y'impunzi hari hategekanijwe inama idasanzwe kuri uyu wa mbere hagati y'izo mpunzi n'abayobozi gushika ku mugoroba ntitwari bwamenye icyayivuyemo
Eddie Claude Nazwe arakenuye mu gusozera ano makuru tubabwira inkuru iciye ku masonga ivuga muri rayo n'inkino Kuri wa mbere niho abakinyi intamba mu rugamba bafata urugendo ruzobashikana mu gihugu cya Madagascar bagiye gukina inkino z'ubucuti hagati y'ibihugu bya Madagascar kwigenekerezo rya 2022 hamwe na Botswana kwigenekerezo rya 2025 zuko kwa ntwara nte ni mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'ikombe cy'isi yose zo mu mwaka w'2026 umugwinserukira gihugu intamba mu rugamba ubu mbere ukaba ugizwe n'abakinyi benshi ari bashasha mumenyereza w'intamba Etienne Ndayiragije akamenyesha ko izo nkino zizomufasha no gutegura inkino z'igikombe cya Sekafa zizoba mu kwezi kwa gatandatu kuza zikazobera mu izinga rya Zanzibar mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Tanzania ni nongaha duce dusozera makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere mwakoze mwe mwese mwariko muyatega yompi bakoze bagenzanje mwe wese ku ruhare yagize kugira aya makuru aboneke nkuko muyumvise bonfisi niyongere nayo ndabashikiza ndabifurize kurwanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana